hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda mwibeneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha. Murundi kiza cingora ya kolera kiravugwa mu gisara cha Bujumbura no mu ntara ya TikTok.
Iyo kolera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe. Tukabora n'amazi meza, hamwe twagera gucya mabomba tugasanga amazi ntayo. Atuza kuvoma iyo tubonye nyene. Uravye na marestora, karaba na makabare.
Uyo ni umunyagihugu wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke muraruko gushira urengero bw'Uburundi mu gihugu ca Burkina Faso. Ubu ushikiza amanza buvuga ko ibiziga by'abagabo 28 bicishijwe insoro vyatowe muraruko gushira urengero. Ubushinwa bwiyamirije ingamba mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri COVID-19 isaba bagira ingendo babashinwa kwipimisha, buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso, ibiro by'ubushikirizwa manza byatangaje ko ibiziga by'abagabo 28 bicishijwe insoro byatowe muri aruko gushira uburingiro bw'igihugu mu gisara cya Nuna. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankusi.
Iperereza ryaratangijwe kuri ubwo bwicanyi bwamenyekanye ku itariki ya 31 z'ukwezi gushize nk'uko abashinjacyaha babivuze mu itangazo. Cyakora nta bindi bisobanuro batanze ku baba baragabye ibyo bitero cyangwa icyaba cyarabibateye. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gihanganye n'urugomo rw'inyeshyamba z'abajihadiste rwakwirakwiriye ruturutse mu gihugu bituranye cya Mali muri iyi myaka 10 yose ishize. Abantu ibihumbi barishwe mu karere kose kandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo. Umuryango wa Societe Civile ya Burkina CISC wamaganiye ibyo bitero by'inuna ku basivili bafite imbunda bitwara nk'abari mu itsinda ry'abakorera bushake barinda umutekano w'igihugu VDP, itsinda rihabwa amafaranga n'imyitozo na guverinoma kugira ngo rifashe kurwanya inyeshyamba.
Urakoze Jeni. Mu Bwongereza, abakora mu bijanye na za gari ya moshi batanguye umwaka bahagaritse akazi mu kiringo c'indwi yose. Izo byatumye abakozi miliyoni n'imiliyoni batabona uko basubira ku mirimo yabo. Ni nkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankusi.
Imyigaragambyo idasiba mu bakozi ba gari ya moshi yagize ingaruka muri aya mezi ashize. Ni mu gihe abaforomo, abakozi bo ku bibuga by'indege, abatwara abarwayi n'abakozi bo ku maposita nabo binjiye mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara kugira ngo babashe kubona imibereho mu gihe ibiciro byazamutse. Byitezwe ko abakozi bazakora imyigaragambyo i Scotland mu cyumweru gitaha. Urwego rushinzwe ibijyanye na gari ya moshi rwavuze ko serivisi zizagabanuka kugera ku cyumweru tariki 8 y'uko kwezi kwa mbere. Rwongeyeho ko gari ya moshi zizaba zipakiye kandi ko bishoboka ko zizajya zihaguruka zitinze kandi zigahagarara kare. Ikindi urwo rwego rwavuze nuko hamwe na hamwe nta serivisi zizatangwa. Guverinoma yavuze ko itabasha kongera umushahara w'abakozi ba leta ngo ibijyanishe n'izamuka ry'ibiciro. Iperereza riherutse gukorwa n'umuryango YouGov ryasohotse mu kwezi gushize kwa 12 ryagaragaje ko 2/3 by'Abongereza bashyigikiye imyigaragambyo y'abaforomo. Abenshi mu babajijwe muri iryo perereza bavuze ko guverinoma ariyo ahanini ikwiye kwamaganwa kandi ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak ashobora kuzahura n'ingaruka zikomeye igihe guhagarika akazi bya mu mwaka wose wa 2023. Guverinoma yatumije abayobozi b'urugaga rw'abakozi kugira ngo basubire ku meza y'ibiganiro ibona neza ko imyigaragambyo irimo kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi bukeneye za gari ya moshi mu mijyi itandukanye.
Turagushimiye Jeni. Ubushinwa bwiyamirije imigambi mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri COVID-19 isaba ko Abashinwa bagira ingendo bapimwa umugera wa COVID-19. Ubushinwa buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankusi.
Ibigo bya Amerika bishinzwe kugenzura no gukumira indwara byatangaje mu cyumweru gishize ko abagenzi bakoresha indege bava mu Bushinwa bazajya babanza kugaragaza ko bipimishije kandi badafite COVID-19 cyangwa bakerekana ibimenyetso by'uko bayikize mbere y'uko bemererwa kurira indege. Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Korea y'Epfo, Espagne na Katari biri mu itsinda ry'ibihugu byatangaje ibisabwa nk'ibyo ku bagenzi bava mu Bushinwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Mao Ning yabwiye abanyamakuru ko Ubushinwa bushobora nabwo gushyiraho ingamba zo kwihimura. ubwandu bwa COVID-19 bwongeye kwiyongera mu Bushinwa mu gihe izindi za guverinoma zashyize amakosa kuri iki gihugu kuko bakitaravugiye ku mugaragaro ibijyanye n'imibare y'abantu banduye. Abategetsi mu muryango umwe bw'Uburayi byitezwe ko bahura bakaganira ku buryo bwo guhuriza hamwe ingamba za COVID-19 ku gihugu cy'Ubushinwa.
Turagushimiye Jenny ya makuru rero yose agezweho hirya no hino ku isi muje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri adresse yacu west atakabungu radio yacu vewa akabungu com adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Imbere yo kutuja ku makuru ya karere ni icamamare mu mukino w'umupira w'amaguru eka muhinga azwi ku isi hose mu mpira w'amaguru wahoze ari umukinyi kirangiranwa ku isi Pele yitavye Imana mu ndwi iheze arashingurwa uyu munsi kwa kabiri muri Brazil. Mukurikire rero ku rubuga rwacu rwa Facebook uko ikorwa byo kumusezera no kumushingura zagenze. Ubu naho nkuko muvyumvise n'amakuru yo mu karere ka Afrika ibaga binini cyatanguye mu Burundi naho kuva ku munsi wa mungu leta yatangaje ko abanyagihugu bakwiye kwitwarika no kugira isuku inyuma yaho habonekeye amakuru ko kiza cakorera kimaze kwigaragaza mu bice bimwe bimwe by'isara cha Bujumbura habangamiwe kurusha handi ni muri zone ya Kinama. Ibindi kuri inkuru na mugezi wacu Eloge Willy Kaneza.
Witangazo asohoye kuri w'Imana mu ijoro ni umushikanganje w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana yemeza ko ubu ingwara ya kolera ifatwa nk'ikiza mu karere kuvuzi ko mu buraruko bw'umugwa mukuru butunze Bujumbura no hagati muri ico gisagara. Ku murango wo mfasoni ari kumwe n'abandi bakoze wo umushikanganje bwiwe abajejwe intwaro abakorera bushake batwahuje Burundi hamwe n'userukira gisata cawo ni cita amagara y'abantu BMS bari biriwe muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'ico gisagara kwirabira ku bintu byifashe.
Kwigenekerezo rya 33 Kigarama umwaka w'2022 na 2022 ivuriro ryo mu Kinama gitwa Michel mu karere k'ubuvuzi kuburaruko bw'igisagara ca Bujumbura ryarakiriye abantu 9 abafite ibimenyetso by'ikiza ca kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hari yongeye ko abagwayi babiri. Twomenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 20 2008 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama.
Kuko umushikanganje nze Imana imvura y'umurengera imaze iminsi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza. Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko mwidondoro n'amajwi yabo bije habona batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba barahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo atuza kuvoma ibyo tubonye nyene uravye n'amaresitora karaba n'amakabare kutara n'ibivide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntago twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akacahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka. Cyo rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kukubera ko tubura amazi.
Jewisi Mani Rakiza n'umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira amenye uko bitwara ikisuku n'utuzu twa surwumwe.
Twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twa sugumo n'ukuri no gutukoresha ico tugenewe. Twongera turigisha abene gihugu gukoresha amazi abanje kuyateka. Turetse n'ico twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita Medecins Sans Frontières barafashije cyane mu ihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera fasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza.
Mani ya kiza tukwara marambo ya mbele ya hamagari ya gizata kijerwa kutanga mazi kui tukwara lika chane.
Na chane chane ngara ingishu ya mjara yijidezo likiku utakashi kukira ngo amazi ya ame mwene gihugu.
Mwizi ni mzirizi heze ya banu wakira kuchumi na watanu ni wama ze kwa kirwa mkigo kijerwe kuvura korela mrugombo huko wa jeju nuhuaru wa vizemele ruja Amerika. Mugabo wa hubushika nganji ni buravuga kuyongwara ifatwa nikiza. Mu Burundi uko umwaka utashe atari hake mu gihugu cyane cyane mu bisagara yuwa abantu benshi harakunda kwaduka ingwara ya korera eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze eloje tu kivuga ku Burundi kandi kuva mu mwaka wa 2021 ntibagipima ikivunga umugera wa sida hapimwa abafise ibimenyetso canke abagendanye na bashora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano zongeye n'imiti yo gufufaza itangirwa mu kibano. Ni inkuru y'umwenshi makuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye.
Umugambi wo gupima no gutanga imiti ifufaza umugera wa sida mu kibano watanguye mu 2021. Abapima canke abatanga iyo miti n'abaremesha kiyago bakorana n'amavuriro canke amashirahamwe yishinze kugwanya kiza ruhonya nganda sida mu ntara ya Makamba. Ishirahamwe rishinzwe kugwanya ico kiza INSS ni rimwe riri muri uwo mugambi. Imbere y'2021 bapima ikivunga ariko ubu hapimwa uwo babona ko ashobora kuba yaranduye biva n'ingeso ziwe canke we nyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye. Ibyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida. Umuhuza bikugwa muri INSS Makamba Sengyumva Sitani aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa.
Mu kubapima n'uburyo bubiri baraza aho dukorera muri INSS canke naho bagapimirwa mu kibano. Mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida. Iyo rero barose babitura mu kibano baraheza bakawutora canke naho ntibawutore kuri uwo yawicutse yaje yipimishije. Ico gihe bawumutoye baca bamuzana muri INSS tukagira ikindi gipimo co guhinyuza yuko inyishu zatowe arizo.
Uyu ni Nahimana Mediatrice umuremesha kiyago ku mutumba wa Makamba ya mbere akaba atashatse ko tumufata amafoto.
Ubwa mbere baraduhaye inyigisho yuko dutegerezwa kuba dufise ibanga kandi dutegerezwa kuba tuzwi neza mu kibano, hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira n'abantu imbere yuko tubashikira tukabapima, tubanza kuganira nabo na cane cane mbere tukitanga ko nakarorero kuko burya iyo umuntu agenda numugera je nibaza ko iyo si ingwara nibisanzwe tubifata ko ari nka kujya kwa malaria. Rero nk'ibyo byose turabitanga kwa karoro tukitanga kwa karorero kugira abone ko ari ibintu bisanzwe, hama tukabajijura yuko umuntu amaze kwipimisha abona ko ari ibintu bisanzwe kuko acaronka imiti kandi iyo mita ironka ku buntu ntigugwa amahera.
Ubwo buryo burorohereza abashaka kwipimisha canke bari ku miti yo gupfupfahaza. Prida barashikiriye akora muri INSS Makamba arabyemeza.
Ivyo byitwa ivyoroshe kuko mu myaka yahera tugishikanye nko ngahe Makamba muri 2006 no kuvuga yuko abantu baza kwipimisha ego kugushaka kwabo bafise ico biyumvira kuvyerekeye sida niko babivuga canke kumugera wa sida nyene hagira ati je no bangenda numugera ntarabimenya baraza bavuye kure yo mu makomine canke mu maprovince yegereye Makamba nkarutana na Bururi bakaza bavuye kure ikabatwara umwanya bagahagarika cha gikogwa canke nabo bamaze kugwara bakaza kugwaye ntagwara umugera wa sida gusa bakaza bavuye kure bagafata gwa rugendo bagafata inahuri basanzwe bamaze kuba batameze neza ari magara make ugacu sanga rero biro batwaye umwanya byatwaye n'uburyo.
Muri nziza Frederica umunywanyi wa INSS Makamba ati uturusho ni twinshi kubera iyo ndinganizo shasha, nawe nyine ntiyashimye ko tumufata ifoto.
Akarusho karimwe nuko kera bakija kwipimishiriza kwa muganga abantu baraza bagatonda bagatonda umurongo hanyuma bakava amasaha yagi ariko ubu babikorera mu kibano bacungura umwanya wawo gukora ibindi bikorwa hanyuma kandi nico kimwe nuko gutora imiti kuko gutora imiti mu kibano bifasha byinshi urumva naho nyene bifasha muri uwo mwanya wo kuja kwirwa batonze ku mavuriro hanyuma ikindi kigira kabiri naco birabafasha no mu banywanyi hagati nawe kumenya n'amagara yabo nge nayifashe kuko baca baza bararabana bakara nimbaro babona bitari ko biragenda neza bica bishika kwa muganga hakirikare bagaca bamukurikirana hakirikare
ikindi ubwo buryo butuma abapimwa batagira isoni iyo bashaka gupimwa nkuko byemezwa na Stanise Ngiyumva umuza bikogwa muri INSS Makamba
ubwa mbere apimwa nuwo yizeye ubwa mbere bo baba bana kumbure basangiye byinshi mu kibano ubugira kabiri hariho kuba uri ahantu wizeye cyane watamuntu azoheza ngo azara bivuga mu gihe utaratangura kuvyivugira hanyuma ukaronka impanuro uyawe nuwo mubanye musangiye imico n'imigenzo kugatumba
umuremesha ikiyago na Imana mediatrice arigane gituma gupimirwa mu kibano no kuharonkera imiti ariyo nzira irashe n'uyu muremesha kiyago ntiyashimye ko fotogwa
gupimirwa mu kibano biri nakamaro kanini cyane gose kuko ubwa mbere hari abantu babatinya kuja ku bitaro hari abantu babatinya bati je nkaja ku mavuriro abanaka niyo bakora barambona je sinjayo mugabe ari mu kibano ndavyemera kuko natwegwe mu kumupima tumutwara ahantu hameze neza ahantu ataruja n'uruza hanyuma kandi tumupimye twebwe ico dukora ntitunamubwira tuti wowe uragenda numugera twe tubona ibimenyetso hama tukaca tumwitwarira kwivuriro avuze ati je sinjayo abaganga baradufasha tukavuga tuti hari umuntu yatinye kuzino bagaca baza kugira barabe yere imivyo bimenyetso twabonye bagaca babona yuko agenda numugera ko keshi na keshi abo dutoye ibimenyetso usanga baba bagenda numugera
kanatsinda bo baremesha kiyago barazi neza ibanga batumwe prida barashikiriye
gupimira mu kibano bikogwa n'abantu twavyigishije ingene babikora no mu gupima bagendera ibanga nukuvuga yuko batagende baravuga wo bapimye canke ishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo byagenze gute ahubwo hoho bagiye kwararaza ahubwo nta numwe bosubira kuronka abatumbera
uyu munywanyi wa INSS amazi imyaka 18 ntiyashimye kwivuga izina kandi agenda numugera wa sida ari mu bafashirizwa mu kibano atubwira ukugene abaremesha kiyago bakora ku mutumbi wabo
umuremesha kiyago icyakora urabona keshi mu kibano hari abantu baguma bagwaragurika igihe bagwaragurike cyane wowe uri umuremesha kiyago biragutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro nukuri nari ndagusabye yuko uba wipimishije kiretse reka kuja mu bintazi kuko hari aho bugwaye mukabwiye wegeye abaganga byogufasha ukamubwira ati nagomba ndagusabe ndagufashe
umuremesha kiyago Ridwine Nibayizere aratubwira ico ahora yisunga kugira yegere umuntu amusabe ko yokwipimisha
ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magara yiwe atameze neza ko ndakusanga akunda kugwaragurika natomoye cyangwa ugasanga hari kumwe n'umugabo wiwe umugabo we n'umurobyi cyangwa n'uwundi mushoferi cyangwa n'umusoda cyangwa n'umuntu akunda kuja kwihanzura Tanzania cyangwa atari hafi mugabo ukabona ati umuntu afite ibibazo ubona nyene yahindutse kubera wowe uzi nk'imenyezo by'umuntu agenda n'umugabo nyene abameze ukavuga ati umuntu wapi reka ndamupime cyangwa naho ukabona ko agendana n'abagabo benshi chako na kana kandi nabakore beshi dukurikirana ibyo ibyo dukurikirana turaba cyane cyane kuko ntiwoja gufata umuntu barangwa cyangwa ndagupima tacyo wamusomyemo
naho kugira mujijure ko yokwemera kipima hanyuma akamuha ibipimo byiwe aramusigurira ingaruka zo kutipimisha
uno kuvuga ramwereka ubuzima bw'umuntu kazoza kiwe na kazoza kubu miryango yiwe ingene ashoboye kwanduza abantu amuryango uzobuhombye kazobuhonye nyene nkamusigurira hanyuma kandi nkamwereka kamara ko gufata umuti hakiri kare inyungu ko numugena aho bagupima babura iyo wafashe umuti kare hanyuma kandi nkamwereka ingaruka mbi ikudafata umuti kare ikudafata umuti ingaruka nziza ikufata umuti
umunemesha kiyago na Imana Mediatrice we haraho biba ngombwa ko yitanga ko akarorero ko kuba ugendana umugera wa sida atari umuhero w'isi gucyo wari karajijura akabona kwemera gupimwa
kwera nka jewe iyo turiko turaganira n'umuntu nkamwitanga kwa karero nkavuga nti raba nka jewe cengendana umugera kandi ntabikubwiye ntavyumenya kenshi yaro aho usanga bavuga ngo ndiko ndabesha ngo sivyo hanyuma kandi muganga ababwira nti kirazira gupimisha ijisho hama ikindi hari habantu usanga bavuga bati ngo ibyo nibisanzwe ngo umugera nibisanzwe ngo sinirwa ndipimisha akaba abandi batubwira ati je nkaja kwipimisha sindo nkingere ndabibwira umugabo wanje akabimenya aranyica
uwo batoye umugera wa sida rero bace bamukorera ibipimo byo guhinyuza muri ya INSS basanze koko yaranduye ngo bace bamushira ku miti inyuma ya mezi atandatu akurikiranwa muri ya INSS acarungikwa gukurikiranwa mu mashirahamwe yo mukiba ano mutino ne mukibano abaremesha kiyago bakurikirana gute ubugendana umugera wa sida uyu numuremesha kiyago atashimye ko tumuvuga izina
uwo iyo tumubonye bwa mbere tumushira mu mpanuro kuko ari mwishira hamwe ryacu tuca twicara tuca tutangura kumubona ati wewe ibi bintu manze tubwire kwanza uyu mitura yifata cyo urandi kugenda muhira nyereka ikopo turabe nyereka urumva arashobora kukwereka temuga ibi kutabikurikirana bikurikirane naba bandi babikurikirane
umunemesha kiyago Ridwi nawe arashika no mucumba cuwo basangishira hamwe akaraba ku miti yahawe ayifata neza
cyo ndashobora kugenda nkiwe kubera nyene baramenyereye cyaba bacuruta barabagenze uko agwaye tugeze ku minyaka gwaye umaze kugenda arahara usanga nyene bishika kushika mu cumba abantu bese ndinjira mu byumba byabo bakambwira ati shikino ko yabagwaye canke bakantumayo ngize ndaraba nkabona ko izo kopo nzugaje nkumva ko zikirimo nzaho namuhereye ariko siba bari besha bari nk'umwe canke babiri canke ugasanga n'umwe mugabo ukacu muhanuti burya ni wanyu uyo muti neza aragusigura ati byarangwa jestoma canke narabaye uku byarasafye ndavyibagira ibintu nk'ivyo kusikurira kamubwira ati bujya rebandanya umwe umuti kamusigurira nyene ariko nahandi uko twebwe uko dufatana umuti tugiza gashira hamwe turazigenda tukaguranana hama tuzigenda tukaguranana ariko nitwe turazigenda tugurana turavugana ibyo gufata umuti tukavugana ubuzima bwishira hamwe n'ubuzima bw'amagara yacu
mu mezi atatu aheze muri INSS Makamba bapimye abagera ku 120 bakaba basanze handuye batandatu gusa benshi bafise hagati y'imyaka 18 na 35 umuhuza bikorwa wa INSS Makamba aremeza kwihangiro ryuko muri 2030 95% y'abantu bazoba bazi uko amagara yabo ameze 95% banduye bagafata imiti nayo 95% bazoba bafata imiti neza bazoyishika ko kuko gushika muri Kigarama 2022 100% yabo basanga baranduye bari ku miti 97% barayifata neza
turagushimiye Thierry Eva tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanirize ku butumwa bwo kwifurizanya umwaka mushasha muhira
mbere na mbere mbanje kwifuriza umwaka mushasha muhira y'abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika
ni byiza cyane rwose natwe turakwifurije umwaka mushasha
nalongera ngongere abantu nanye nkuzi umwaka mushya harimo umugore wanjye witwa Rosine inshuti zanjye harimo witwa Niyibizi hakaza abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bose ndabifuriza umwaka mushya
murakoze natwe turakwifurije umwaka mushya
yego kandi nanjye murakoze noneho se kuri Ijwi rya Amerika mwifurije umwaka mushya muhire
murakoze okay. Murakoze Tito reka duhene jambo kandi Daniela mwiriwe neza
Yana Frederic
muraho Daniela
muraho mwaka musha mubyeje
umwaka mushasha uzukubereye umwaka wa matano buki
yego rwose nkuko muzuze nitwa Daniel Nsabimana mperere inyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda so nejejwe no kwifuriza Stafi y'abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika umwaka mushya muhire abakunzi b'Ijwi rya Amerika nifurije umwaka mushya muhire kandi abanyarwanda bose abumva ikinyarwanda abarundi inshuti zacu so umwaka mushya muhire ku nshuti zanjye zose zo kuri Facebook yumi ariko ndashima cyane kandi Imana yagize neza igaturinda umwaka ushize ku bwacu twe ntacyo twari tubashisha mbere ya byose dushima Imana yabashije kuturengera mwaka ikadutangiza n'undi so nshimiye rero abanyamakuru mukora muri Isanga abaduha ijambo namwe n'abo batwakira rwose mwabiwe neza Imana ibahe umugisha indi furi umwaka mushya muhirire rero muri rusange
murakoze Daniel hari ingingo warafashe nshasha z'ukuntu wo kwitunganya neza cyane rwose mu mwaka muri uyu mwaka mu bisata bitandukanye
yes Frederic ibyo uko mubindaje ni ikibazo cyiza cyane aka ushize so akagira ngo rero mu mini zategure ku buryo mu mundi mwaka atangiye atabasha kongera kugira aho dutukira so nanjye ari byo nabonye araho nagize weakness mbona ko neza muri uyu mwaka nzabikosora kandi bikagenda neza
ni byiza cyane rwose turagushimiye
murakoze cyane Frederic Mutsuri Thomas Kamirindi n'abamenyesha makuru b'iyo radiyo
bose ndabasuhuza Daniel murakoze
cyane Imana ibahe umugisha
namwe reka duhe ijambo kandi uwundi munywanyi Innocent muraho muherereye ga Innocent
ndemukanyesha mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane gusa kandi kazina kawe ninde
nitwa Nduwimana Innocent
murafise abo mutasha abo mwifuriza mwaka mushasha
ko turafise abo dutasha ndabifuriza umwaka mushasha reka uwa mbere mbere ko kuri wereke ari ngaha muri Rohero na Samuel yene bakora ngaha muri Rohero reka cinca mu Kanyosha ndahabone orice kacinda habona n'uwitwa orice nyene ari mu Kanyosha nkanda bifurije umwaka mushasha hariho n'umukenzi wa cyitwa Tica no nyene ari muri Rohero ngaha Rohero ya mbere nkanda bifurije umwaka mushasha w'2023
murakoze Innocent ubwo butumwa bwabashikiriye reka mukurindira rero tubahe na kandi karirimbo Don't stop believing no kwama umuntu ariko arizera tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganira muri saa cumi munsi ahanini tuja kwifurizanya umwaka mushasha muhire ubu turi kumwe na Gerard muraho Gerard
ndabumva cyane ndakomeye
muri hehe ga Gerard
ndi mu ntara ya Rumonge
akazina kawe kandi ninde
bukuru shiha
bukuru ni byiza cyane rwose murafise abo mwifuriza umwaka mushasha duga ku ijambo
ego ntabwo kwifuriza umwaka mushasha umuryango wanje ndetse nishane madamu wanje uno mwaka rutanguriye neza twarose akabebe risa akanshi rero ntabwo kwifuriza umwaka mushasha ndo kumanya kabebe kiwe ama
sangwa ikibondo
umwaka mushasha are
sangwa ikibondo
ego murakoze cyane murakoze kaba nifuje umwaka mushasha afare rutanguye abahungu banje kingi na beni bakomere ama nkaba nifurije umwaka mushasha bwanje mama na papa abavukanye bwanje abo turi kumwe n'abari hanze y'igihugu ndayifurije umwaka mushasha umwaka w'amagara meza umwaka wo kuronka ibintu ego murakoze cyane
hanyuma tukiri kumwe hari ingingo warafashe zo kwiteza imbere hari nkuko turabashimiye rero nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha. Turashimiye na ingenieur yadufashije mu buryo bw'ivyuma na Aloisa yegeranije ibiganiro twashikirije. Turabashimiye mwese kuba mwaduteye akamo mugashikiriza ubutumwa inshuti n'abagenzi. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza, umwaka mwiza kandi mwese aho muri hose.